Duhani jambo. Duhani jambo. Ijambo ni kazoza.
Banye politike, barongozi mutandukanye, nibwo muri mashirahamwe adaharanira inyungu za politike, gwaruka, bashinga naye bapfasoni, ikiganiro duhani jambo kirabahaye ikaze. Duhani jambo, ikiganiro gica hirya no hino ibibazo biraje ishinga bene gihugu.
Ikiganiro duhani jambo, mugitegurwa na studio y'ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Deka ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiyago aho tugire turabire hamwe ingene abakenyeze bariko bariteza imbere ukuntu boshikira ingurane mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na microfinance mu rurimi rw'igifaransa urunani rw'amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na rime mu mfunyafunyo y'igifaransa rwerekana ko mu mwaka w'ibihumbi 2022 ibitigiri bigera ku 28% by'abakenyezi aribo baronkejwe ingurane ayo mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na nizehe ntambamyi zituma abakenyezi bariko bariteza imbere badahurumbira ayo mashyirahamwe ngo baronke ingurane ni bande bariko barafasha ni bande bofasha kugira ngo bashikire iyo ngurane abo bakenyezi bariko bariteza imbere bitabavunye borohewe hano rero nkaba ndi kumwe n'abatumire batandukanye hakaba hari umufasoni Intome La Perrine umukenyezi basanzwe ari ma yamahoke akaba sanswe ari mwishi ramwe y'abakenyezi babagwiza tunga reka ndamuhikaze ubundi turi kumwe ni Ntakaruta Imana Emmanuel umuyobozi mukuru w'ishiramwe ryo kwizigana no kugurana na Sofe Park mu funyafunyo y'igifaransa nkaba ndi kumwe kandi n'umuhanuzi ajejwe iterambere mu gisagara cha Bujumbura umufasoni n'impagaritse Joseline nawe nyene ndamuhaye ikaze abandi turi kumwe muri kino kiyago akaba ari abakenyezi bari mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na bariko bariteza imbere kino kiganiro kiremeshejwe na Kristara Nizigama mwese nkaba ndabahaye ikaze deka ntatevye muri kino kiyago turiko turarabira hamwe ngene abakenyezi bariko bariteza imbere boshikira ingurane muri amashyamba yo kuziganya no kugurana na microfinance bitabavunye mbanze nje muri Sofe Park nayo nishiramwe ryo kuziganya no kugurana na microfinance mwoho akabijya nakaye muri Sofe Park
twebwe muri Sofe Park microfinance ubwa mbere nishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na yahariwe cyane cyane abakenyezi dushira imbere cyane abakenyezi kobera ko nabari tanguje n'abakenyezi ubwa mbere turabahimi iriza kuziganya kuko burya y'umuntu atanguye kuguruza konte akaza arashiziganya kwa amafaranga bituma amafaranga yiwe adashobora kuyasesagura
kugorogera urungana gute rw'abakenyezi baziganya
abo dufise abanywanyi bose ni barashika 4,000 muri bo 70% n'abakenyezi kandi mu madeni dutanga menshi n'ay'abakenyezi kugisha twabonye twarabonye yuko abakenyezi bariha neza kuruta bagabo iyo bakoresheje neza ideni tuba twabahaye hariho na kabijya twabateguriye mu kwezi kwa gatatu ingurane twise mukenyezi urisanze ni ingurane twahariye abakenyezi gusa nta bagabo baronka iyo ngurane kandi niyo ngurane ya mbere iri ku nyungu ntoyi cyane tugereranije n'izindi ngurane zose dutanga
yo bingana gute
inyungu ni rimwe n'igice kwijana kandi akazara riha ku mutahuge yurasigarayo kugira ngo ntibimuvune ahanini abakenyezi barafise ukuntu menga ntibarinda cyane ko kenshi ico twabonye abaza kutwitura abaje kuguruza amakonte baba bashaka gusaba ingurane si benshi buguruza amakonte bashaka kuziganya gusa nico gituma tugerageza kubahimiriza cyane ko n'udakeneye n'utari yumvira umugambi w'ingurane ko ashobora kubaraziganya kugira ngo ayo mafaranga tuca tuyashira ku makonte yunguka ayo mafaranga tukaba turamwungukira mu kurindira ko azoronka umugambi kugira ngo aze kudusaba ingurane dushobore kumuha ingurane intambamye rero ikunda gushika kenshi nuko bakunda kubura ingwati ico nico ikunda gushika mugabo cyane cyane muri kuri ico turabahimiriza kumvikana nabo bubakanye kugira ngo bashobore kubashigikira mu ivyo bikorwa vyabo vyiterambere hama bemere kugwatiriza ingwati y'umuryango iyo babikoze gucyo kenshi biragenda neza twebwe mbere dushimikira cyane ku mukenyezi umwe umwe kuko twarabonye abaza bari mu mashira hamwe hariho ukuntu bagomba kubitanatanako mugabo nabo nyene ntitureka kubakira gusa turagerageza kubasigurira iyo haje umwe umwe arumva ko iryo denari gwiwe ko atawundi abwiriza kuririha atari wenyene usanga abishyiramo umwitwarariko cyane
reka nje kumufasoni ntomera Perine bega uravye aba bakenyezi intambamyi bagira niza zituma badashikira ako gafaranga muri amashami yo kuzigana no kuguranana
murakoze ku mijambo abakenyezi ingorane bafise batuko kutagira ingwati n'ukutiyemera kutagira uburyo imitwe yo baraye ifise kandi barazi kwiyumvira
imigambi barayifise
imigambi barayifise mugabo ko kuntu nkubu utegerezwa kurondera ko umugabo agushigikira rero jewe kubyi wanje jewe ndarima ico bita igihoke mbwo simpora amavuta je nkora ifu hanyuma akaba ariryo ndandaza ifu ry'amahoke rero abakenyezi kugira batera imbere bakeneye gushigikirwa hariho nka pinide yarigeze kugirira ikintu abakenyezi bahombye hamwe isoko yasha ico kintu twe muri afabe twaragikengurutse cyane kuko barabahaye amahera batazosubiza turabanza turagira amankete turabaza icyo ibyo baba barahombye kuko na microfinance yoguhebera amahera ntibabigira mugabo nk'izo nk'ayo mashyira hamwe yandi afasha aba bantu nikora kuko naho wagombye kuronderaho wikora mu gihe imvura ihitanye imirima yawe canke isoko igasha uca usubira mu busa nico gituma n'ukuri abantu bose bakwiye kwiyumvira ingene boteza imbere umukenyezi mugabo nk'icyo kibazo cy'uko tutagira ingwate iminsi yose bamaga ica hejuru ngo ntitugire ingwate n'abakenyezi kubera iki tutagira ingwate tugaca tuvuga ngo nuko tutagira amatongo ayo matongo dukuze turayarima tukayateramwo ibitoke
mwimwakubwanye ibyo genda gute none
mugabo hageze ukuze bakakurungika mu rundi rugo bagaca bagira ngo ukame ngo ntukiri uwaho icyo kibazo n'ukuri abantu bariko baratwumviriza turasabye bacike ibyo byose biva ku kubera iki kuko tudatorana umukenyezi ntatorane iwabo kwa se niyugiye ahandi hari abaguma gusunagizana je nibaza yuko izo ntambamyi ziba zihava iyo baba barashyizeho itegeko ryo gutorana
twoca dushisimbira no ku karusho mwebwe ahanini ndatwa muhuru muri ayo mashyirahamwe kuzigana no kugurana n'ayo mabanki cyangwa microfinance wowe nk'akarusho abandi bakenyezi bawe ko barakumviriza akarusho ubimaze kubibonamwo gushikira iyo ngurane ni akahe ku mukenyezi ariko ariteza imbere
rero akarusho kahari ni ukuremeshanya ni ukwigishanya kuko abakenyezi benshi baritinya ntabyo kwitinya ni ugukerebuka kandi mukaza murigira ku bandi aho umwe yashyitse na wewe wohashika nta kikubuza nje nkunagiye muri yafaba atana kimwe nkora yari umukozi wa leta nk'abandi mugabo mbwiye nkababwiye ibyo niyumvira baca bakubwira ati rero kuvyika icyiyumviro kora gutya kora gutya kandi ugiye gusaba ingwate ugiye gusaba ideni nko muri wayizi niyo bafaba barakunyarukiriza barakunyarukiriza bakakwigira dosiye ukaronka ingurane na CSM hose turasaba ingurane tukazironka bazi kuri umwafabe hariho uyo yavuze hariho to baguhako ntibaguha nk'abandi urumva nk'ako n'akarusho rero mu bisanzwe tuga abakenyezi ni gusaza twiga
ego reka makanya naho umuhanuzi ajeje iterambere mu gisagara cya Bujumbura mupfasoni n'impagaritse Joseline intambamyi zavuzwe zimwe zimwe hariho kubura iyo ngwati iyo ntambamyi muyikorera ko gute
nakoze jewe nashaka mpamagarire umukenyezi wese
aya ma microfinance babwiye bati igice kimwe kwijana turabaha ingwati turayibaha turavye ayo mufise ahicambere rero muca mutangura kumva niki nimwumve yuko mutegezwa kuguruza amakonti kugira ngo ayo bazofatirako muze muyafise kubera mutayafise murumva yuko batazoronka ico bafatirako ariko nanone mwamaze kumva yuko muri kumwe muri nk'umugwi hariho ama microfinance mesh atanga ingwati ku bagore bagiye hamwe murazi yuko na leta yarashizeho ibanki y'abakenyezi kugira ngo barabe ko abakenyezi bo kwiyungunganya
mbega muhanuzi murabona uko gutora nari ntambamye kuri iyo terambere ku mukenyezi niko mubona mubajeje intwaro
jewe nkubujeje intwaro gutorana rimwe na rimwe birakenerwa ariko nibyo tubuza ko dutera intambwe tuje imbere birakenewe ariko ntibituzingamike kuko ibintu byose bigira igihe ntituce tuja ngaho turera amaboko ngo ntibikunda tudatoranye oya koresha inguvu ziwanyu mukoreshe ubwenge mukoreshe gutunganya imigambi ndabizi yuko rimwe na rimwe gutunganya imigambi kiracari ikibazo gikomeye cyane abantu benshi bagenda gusaba ingurane bakoresheje imigambi yateguwe n'uwundi
ntibayiyandikira sibo bayiyandikira abo bakenyezi
ego rero hubaho inyigisho nyinshi zo gutunganya gutegura abakenyezi kuko barashoboye
kozereka tuhe akanya mpere kuba kenyezi bemoshamwe yo kuzigaya no kuguranana mwumvise ibyo bashikirije ngaha kumbure namwe ahico mufise mushikiriza umunota umwumwe
nitwa twagerageza Maria Gorette ruka mu ntarangozi muri komene Nyamurenza kuko mwabivuze twe twa mashamwe twikuze no kuguranana twa mashamwe menshi ahurikiyemwe abakenyezi babirimizi nkuko maje kubivuga ntamwe zone nyinshi cyane ukuvuga benshi nta makonte dufise nkuko mwatumiye bageje ama microfinance mwakoze cyane
kubera iki tayo mufise
nukuvuga usanga abagira kenyezi nabiri imizi nti ni nyigisho nke nta bumenyi bwinshi bafise kugira ngo bamenye ati mbere twosha hehe kugira ngo tugende ku iterambere rikomeye cyane
mbega nk'abari mu mashyirahamwe aya mashyirahamwe kuzigana no kugurana n'abahora babashikira iyo muri hariya kugira ngo babahe izo nyigisho ari hari imwe mu mwaka cyangwa murababona
oya jemme na bonigera mbona keshi ntabwo turi mu mashyaka yo kugurana kuko kwaho kumesuzi rikorerako tumigwe imenyeshi nta nyigisho kwa turonka tuzosuka kwagirwa amahigwe tukaza hano hantu riseshi yabaye twiyumvire ko kumwabonye turi benshi naho nyene haje bahamwe nk'umwe mu ikomine cyane biri mu ntara intambwe iracari ndende cyane aho tumeze mu dushukira kugira ngo tumenye cyo dusaba amashyira hamwe y'ama microfinance n'ejo ntara nuko nyigisho zobandanye bakaza kuduhimiriza karutume kuko tubona abashinga ntahe ba
mwebwe mura muri gira muti reka tuje kubaza ibiri muri ayo mashami yo kuzigana no kuguranana
oya ntwa matugire ndaye yego tukumenye nyene mu byo twiwashe murakoze
yego
cyeni twanze Imana Josiane nkaba nturuki muyinga nkaba ndi muri cooperative mukenyezi jewe nawe mwiterambere
wowe usanzwe uri uhurumbira ayo mashami yo kuzigana no kuguranana
yego twaruguruje na konti
byagenze gute ngo mujeyo ko abakenyezi benshi usanga batayahurumbira ucyubwira ko n'akarusho ubibonamo
akarusho muri cooperative cyangwa mu mashyirahamwe kugira ukree ishyirahamwe cyangwa cooperative utuguruje konte kenshi usanga amahera bayabika mu nzu haciye nk'iminsi nk'ubu mwagiye mu ishyirahamwe mukagira cotisation ntihabura muri izo ndongozi ugasanga nk'umutrezori yabise amahera mu nzu ntihabura ikitwazo kwitwaza yuko amahera bamwivye ngo abasuma bamwinjiranye ugasanga ishyirahamwe gutera ritera imbere ritera risubira inyuma niko kamaro ko kuguruza konti ayo makonti nayo giye kubwiwanje ndakunda ibibanza ndonse n'amahera mashyirahamwe tugabuye cyangwa ndakunda ibibanza nkakunda no kugira proje
dukunda ibibanza no kuvuga kugura
ama parcelle kubwiyongurane naho icyo gihe kuko restora iragira periode restora ushobora kuyikora nk'imyaka itatu cyangwa imyaka ibiri nk'ubu ubwa mbere twatanguye restora twateka 40 kilo y'umuceri haragera igihe duteka ibiro 10 ibiro bitanu ndavuga hano saha iwanje amahera yanje atanguye gusubira inyuma gusubira aho yavuye kintu nakoze naciye ndayidandaza iyi restora naciye ngura ikibanza igasogwe kintu nosaba muri aya mashyirahamwe yo kuguranana bohimiriza bakatugirira kampanye bakatugendera mu mashyirahamwe mu makoperative n'amashyirahamwe kugira batwigishe baduforome kugira tujye kuguruza amakonte batwigishe n'ukuntu boduha ingurane baduhe ingurane ku migwi byo bavyiza kuko benshi ntavyo bazi
Urakoze.
Na urakoze.
Jenny nitwa Ntirampeba Odette. Abasanzwe mba ngaha muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura akarusho ko gutora ideni mu mabanki cyangwa muri microfinance ni kanini ku bantu b'abakenyezi kandi nk'abakenyezi baba baharukiye hamwe nk'abandi batagira zangwati biroroha nk'akarorero nko muri cooperative ndongoye n'umwe abakenyezi 480 bose urumva cooperative baba batagira ubwo bwishingizi cooperative iragenda ikabishingira muri banki nk'uyu mwaka twatoye kugira abanywanyi bazane imyimbu kugira tuyishore mu makantine kugira ntibabe barate takaza icizere turabasabira amahera muri banki muri bankobu nkaho ubu baduhaye baheruka kuduha 1,600,000
niho mwuguruje
ego twaruguruje mugabo na credit y'ukurima twaduhora dusaba no muri copec ariko urumva tumaze kubona tumaze kwiyunguruza twaciye dusaba ideni rinini muri bankobu kuko muri bankobu kuva muri 2018 baramaze kuduha amafaranga menshi cyane ubwa mbere baduhaye credit 150,000 ubugira kabiri baduhi credit 300,000 ubugira kane baduhi 1,500,000 bivana n'isoko kuba twayironse ubugira gatandatu baduhi 1,900,000 n'ubu baduhaye 1,600,000 na zone twizeye muri uku kwezi nyene
turariha neza
cyane kandi twebwiye twanditse ikete yo gusaba ingurane nta ndwi zibiri bagiyika kubera twamaze kuba abantu zibaba
mubona mwavuze akarusho hanini kuri umukenyezi ariko atwumva dahurumbe
akarusho hanini nk'abakenyezi twari kumwe bamwe turi kumwe bamwe babigiyemo babideha menga nacu bagiye gukora bamwe barazanye iterambere mu ngo zabo abana bamwe ntibari bashoboye kubigisha mu ma universite ubu barabigisha bambeshi bari guriya amatongo bivanye
abakenyezi muri
yego naje bwa mbere naje no muri iryo shirahamwe tacho nari mvise ubundi ni modoka injana narubakishije n'inzu muhira n'umugabo ndamubwira ati ngaya mahera nungutse muvyo nadandaje n'imirima ndagura ibyo by'injyane z'abasazanjeje nta ngorane tugifitaneye
turaho nyene uravuze ko abakenyezi umugura amatongo mbega nka ya ntamba mishingiye ku mico n'imigenzo usanga umukenyezi atandikwa ku itongo naho yoba yariguze ugasanga umushyira nawe uramubereye intamba mivyo mwarabibonye mu ishyamba ryanyu
yego biriho mugabo je nk'ayo matongo naguze nariyanditse ko
muca muhangana nabyo cyangwa
yego mugabo urumva tuba twanavyumvikanye nagiyandika ko nawe nakambera icyabona nk'uko nanje yogura nagwiwe nkamubera icyabona
ayo matongo
niyo byose bari yo mu muryango
niyo muca mugwatiriza
yego
urakoze reka nje nsimbira mu mashami yo kuzigana no kugurana na hariho aho imbere ikode twumvise intambamye hari nta nyigisho bafise ungene mushaka kuborohereza kuronka ingurane kumbure hari harakabirya mufise muri ikode
hariho abakenyezi bibagora kugurura nk'ikonte uyu munsi turi ku buhinga bwa none buhinga bushasha digitalization finance digital kuburyo umuntu yibereye nk'imutimbuzi hariya twashitseyo duciye kuba agent commercial abo nabo baje ku kivi bemerewe ni banki nkuru BRB kugira bashobore gukora duciye mu korohereza cyane cyane mu kuvuna urugendo novuga nko mu ntara za Kirundo na Muyinga abakenyezi twebwe turafata mu mugongo hono shika ko numvise hariho n'umuntu ahingura ibihoke ndanamurangire uko muri komine giteranyi twebwe twarashoboye gufinansa abadame harabari muri cooperative hari nabandi baje kugatwe kabo turabaha amafaranga atari make barashobora kurima igitegwa cy'igihoke kwayabaye mu kwezi kw'icumi bubarimbuye tuko turakurikirana nabandi bose bakomeze kurangiza gusarura
urakoze
murakoze namwe
hariho na microfinance wise yego muho muri ko moroheriza gutaho bakenyeza kugira ngo bashikire ngurana kabijya
simvuga amajambo menshi ariko ndavuga kuri kungurane imwe baheruka gutegekanya ku bakenyezi ni ingurane yitwa abakenyezi batatu yitwa trois femmes kandi nkuko twagiye turavyumva bamwe bavuga yuko bagira ikibazo c'ingwati kuri iyo ngurane dutanga nta ngwati yindi basaba ataruka mu bamwishingiranye muri mwebwe batatu ni ukuvuga yuko muba muri abakenyezi batatu musanzwe mukorera hamwe mukora ibintu bimwe mugabo mufise ibibanza vyegeranye turabagendera tukabona ivyo mukora hama mukayituriha mu mezi atandatu umwaka
kuri toyo ingana gute
ibice 10 kwijana
murakoze
ku badamu bonyene ari umwumwe
ingwati ikibazo cyo
ingwati nkuko twagiye turavyumva na twebwe turafise ukuntu mukenyezi ashobora kuba yaragiye arabitsa duke duke hama aje kutwegera akadusaba ingwati nta yindi tumusaba hari gihe aca avuga ati je kuba atangwa ati mfise ndashobora gukoresha ya mahera nagiye mbika akambera ingwati mugihe ntazoshobora kuriha mugakoreshayo mugabo ababitswe kandi ashishikara amwungukira kandi agashobora kuronka namahera ashobora gukoresha mu mugambi wiwe murakoze
uko gutamenya nako ibiri muri amashami yo kuzigana no kugurana na mwebwe mubikorera ko gute mushikira gutaho bakenyeze
twebwe turafise ama cooperative dusanga dusanzwe dukorana na cane cane ibubanza mu Rumonge no ninyanzarake aho onye hariho abakozi dusanzwe dukorana bajejwe gushikira abanyagihugu abakenyezi abantu bose basanzwe bariko barafita ibyo bariko barakora harimo nabakenyezi bakababwira imigambi yacu bakababwira ibyo dusanzwe dukora babitwemereye bamwe baramaze kuza tugakorana kandi bikagenda neza bakagira aho bavuye naho bashitse
igihande kinini cy'abakenyezi n'abakenyezi birimizi mwebwe muri ishyirahamwe ryo kuzigana no kugurana na ari hanini rifa novuga nti rikorera afasha abakenyezi kugira ngo baronke iyo ngurane abo bakenyezi nabo bari muri ico gisata cy'uburimyi bashobora guhura n'ibiza muri iyo migambi yabo mubafasha gute
iyo bishitse bagahura n'ibibazo bitabavuye ko baratwegera ikiringo kitarashika bataramara gucegwa bamaze kutwegera barashika aho hantu bakavyirabira bakabona ukungene bimeze hama mugabo bagaca bandika bakadusaba yuko tukoraba ukungene tubigenza twebwe ahanini tubongera ibiringo cyo kuturiha kandi iyo umuntu yacerewe kuturiha hariho ibihano bahora batanga mugabo muri ico gihe nta bihano biba bigihari turamuha umwanya wundi kugira ngo ashobore gukora mugabo adusubize
ego reka tuje muri Sofe Park namwe hari ntamba myizima zimwe bagiye barashikiriza muri ko muhangana nazo gute abakenyezi usanga batagira amatongo batagira ingwati ico kimere nabandi bakenyezi benshi mwebwe muri ko mufasha gute muri Sofe Park
ego murakoze natwe muri Sofe Park turafise igisata cabajejwe kuza barasanga bene gihugu ku mirimo bakabahimiriza kandi aho bashitse hasanzwe hari abanywanyi bagenda bigishije n'ababegereye bose abo rero cane cane turabahimiriza cane ko ubwa mbere bo kwikuramwo ubwo bwoba bwo kudashaka gukorana na microfinance kugira ngo bamaze kuguruza amakonte ibindi byose bica biza biraza bukebuke ico nico mbere tutangura guhera ko imbere y'ibindi byose
kuri abo bakenyezi nabo batazi gusoma no kwandika mubafasha gute babituye
ego nabo nyene turabigisha turagerageza kubigisha ibijanye n'imigambi cyane kandi muri abo ari nk'ivyo badashobora kwandika mpora kenshi nk'iyo baje kutwitura agomba kubikuza amafaranga yiwe haragira umukozi amwandikira hama wewe agasinya gusa cyangwa agatera kwigikumo abakozi basanzwe barahimirijwe kubabwirizwa gufasha cyane abantu mwe nabo badafise badashobora kwandika batazi kwandika kuko abo nyene wanashaka nibo musa usanga bafise n'imigambi ugasanga bariko bagakora ibintu kandi bimeze neza hanyuma mbere no kuri kirya kibazo cagumye giseruka cingwati kohimiriza nk'amashirahamwe afasha kubogerageza nabo nyene bakaraba ico bafashije aba bakenyezi cane cane mu kubagirira ingwati mwishirahamwe rya ryo ryose mwaya yo kuzigana no kuguranana hariho ukuntu hari ivyo bita fondo garanti bashobora kuvuga bati aba bakenyezi muri iyi ntara kwikomine turashaka mudutange mubahe amafaranga mugabo twabahaye fondo garanti nivyo aramuka bigoranye yo gukingira izo ngurane zabo
imbere yuko tubandanye hari wa rafise akantu gato ashikiriza umunota umwe
ego muri microbu turabakorera abakiriya ama plan d'affaires abatazi kwandika canke nabazi kwandika bose hari abana ya liste de projet babijeje barabaza bakakwigira umu mugambi bakagufasha bakagukorera niyo plan d'affaires. Merci.
Na bakenyezi batazi gusoma no kwandika cyane ni bose.
Bose, bose.
Urakoze Perrine Ntomera mwebwe muwage murumva ibyo bagiye barashikiriza none kumbure hari akamu mutera abakenyezi impande zose arakamu muse mutera kugira ngo abakenyezi bashikire ingurane borohewe muri amashema yo kuzigana no kuguranana.
Akamu no batera nuko bakaza barumviriza abandi bakenyezi bateye imbere ngene babigenza bafite icyiyumviro bakareka kugikenyererako ahubwo bakagishyira habona kugira ngo niba hari icyo biyumvira cyo bateze imbere bakagishyira mu ngiro. Rero mwebwe mwa bakenyezi izi nyigisho mwa muronse ni ukugenda mukazishyira mu ngiro nk'ubu mukaba mwumvise uti hariyo microfinance numvise yitwa microbu canke wayizi canke ukagira uti bimwe yavuga rero ngira ngende kubibaza nk'uwo mufaso navuze ko bakugirira plan d'affaires ahandi plan d'affaires n'amafaranga mugaca mugenda ibyo bintu mukabiprofita ibyo bintu baba batubwiye ntimugire ngo bizagusa bitera ubwenge buke oya mugabe ikindi kintu je nagomba gushimikirako leta yoraba ingene igira kugira ngo kera hari ibintu byo kwigisha abantu abakenyezi gusoma kwandika no guharura kugira ngo nkuba afise akantu bakora badandaza mu ibutike canke batembereza ibyo badandaza bagaca bamenya amahera basubiza ntibihende ngo batange menshi kugira bogerageza bakaraba kakabisubira.
Yego murakoze reka duha akanya naho umuhanuzi ajeje iterambere mu gisagara ca Bujumbura nawe nyene agire ico ashikirize duce dusozera kino kiyago.
Nshaka ndemeshe abo bafise ubwoba turi muri leta mvyeyi mwamaze kumva ko kugira dushike kure twebwe abakenyezi natwe twufata ingurane nayo kugira ufate ingurane ubanza gufita uruja n'uruza rw'amafaranga kuri konti bisigura ko ishirahamwe canke umuntu kugatwe kiwe mu gihe ayo mafaranga yawe atoba yagiye kuri konte amenyekane ku gihugu murumva yuko tuba tuguba turi inyuma twamaze kuvuga yuko tushaka kuja mubagira ico batereye igihugu kugira ngo maze ya mbono ya 2040 tuyishike ko igihugu cifashe rero no mukenyeza abayifashe ntidusigara inyuma. Murakoze
cyo kijanye no gusoma no kwandika guharura ku bakenyezi naco nyene cyagakira kuvuga ko ari ntambamyi ari cyo mubona cyokogwa
kuri jewe novuga nti umukenyezi ahari hose yiyumve mbega ntimuzi yuko ari n'abagabo batazi gusoma no kwandika none ntimuzi yuko kandi bamaze kugera kure n'indege bayifata bakagenda aho bavuga ibyongereza batacize bakagenda iyo bavuga igiswahili batacize bakagenda iyo bavuga igifaransa batacize mbega umukenyezi wewe umutwe yoba adafise umugabo afise noyowe nshaka ndabatera intege mwiyumve ko byose mubishoboye nta na kimwe mudashoboye naho mwaba mutazi kwandika nka kujya nabo nyine babikora bashitse ahantu nyine bakicisha bugufi impande y'umuntu akabandikira ntimuze mugira ubwoba nta muntu n'umwe azogutegwenga ngo ntuzi kwandika n'abagabo bariho batazi kwandika kandi barabandanya ubuzima. Murakoze
akaba ari nonga hariho kino kiyago kirangiriye aho twaye ko dushimikira kugena abakenyezi bariko bariteza imbere boshikira ingurane mu mashyirahamwe yo kuzigana no kuguranana bitabavunye tukaba twari kumwe n'abatumire batandukanye umwe mu bajeje intwaro hano mu gisagara ca Bujumbura abaserukira amashyirahamwe yo kuzigana no kuguranana ama microfinance mu mfunyafunyo y'igifaransa tukaba twari kumwe kandi n'abakenyezi bahurikiye mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere Christian Izigama na ndemesheje kino kiyago nkaba ndabike banuye ku bwa studio y'ijambo naho gutaha
mwejeje gukurikira ikiganiro duhana ijambo ikiganiro mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cishira mu Search for Common Ground mu Burundi. Duhana ijambo ikiganiro gice hirya no hino ibibazo birajishinga bene gihugu.